Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu wa gatanu tariki zitandatu z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze mwese.
Ndumva nk'inzitizi zituma umubare munini w'abantu barangiza kaminuza batabona akazi hazamo ibimenyane, usanga na bya bindi byo gupiganirwa amasoko nabyo bigeraho bikazamo ibimenyane.
Uwo ni umwe mu rwaruka rw'Abanyarwanda bahejeje kaminuza batagira akazi. Iyo nkuru yo mu biyaga binini kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi, harimo iyerekeye ukwimikwa kwa Perezida Mushasha wa Tanzania, kimwe n'iyerekeye indege iheruka kugira isanganya muri Misiri, turazibashikiriza mu kanya. Kadutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise,
ndakuramukije. Oriane, ndamutse n'abariko baratwumviriza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irahagaritse umutima n'ubwicanyi bubandanya kwibonekeza mu Burundi. Amajambo ashikirizwa na Leta y'u Burundi ashobora gutuma ibintu biyangara. Imihari yitwaje ibigwanisho iri mu kwaha kwa leta, ndetse n'abagwanya leta bakoresheje ibigwanisho hamwe n'ubwicanyi bugigwa n'abantu batamenyekana. Mu itangazo ryashikirijwe ku itariki ya gatanu z'uku kwezi, ambasadere Samantha Power aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONI, avuga ko Amerika izokwifatanya n'akarere hamwe n'amakungu mu gushengeza imbere y'ubutungane mpuzamakungu abagira ubwicanyi n'abahamagarira abandi kwicana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iratewe umutima uhagaze n'ijambo Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi yashikirije ku igenekerezo rya kabiri z'uku kwezi, aho yamenyesheje ko abajeje umutekano bagiye gukoresha inguvu zose zishoboka kugira bake ibigwanisho ababitunze batabifitiye uruhusha mu kiringo cy'iminsi itanu yatanze. Ayo majambo atuma abanyagihugu batekigwa n'ubwoba kandi bakaguma mu ruhagarara. Arushiriza kandi kunyura ibibazo bya politike n'umutekano atako byari byifashe mu Burundi. Itangazo ribandanye rivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagaritswe umutima nuko ikiringo cy'iminsi itanu cyatanzwe n'umukuru w'igihugu gishobora gutuma haba imvururu z'ubwicanyi mu mpera z'iyindwi. Reveriano Ndikuriyo nawe ngo arongoye inama nkiguzamateka nawe nyene aheruka gukoresha imvugo y'iterabwoba atari bwigere ataho itari bwigere ikoreshwa muri ako karere mu kiringo cy'imyaka 20 irangiye. Ambasadere Samantha Power asaba Leta y'u Burundi kwemerera bwa vuba umugwi w'ubumwe bwa Afrika ujejwe kubahiriza agateka kazi na muntu nabaza gukurikirana ingene umutekano wifashe mu Burundi bakaza bwango bwa vuba. Leta y'u Burundi isabwa kwemera kuja mu biganiro bitunganijwe n'amahanga nk'uko ibivuga ko ivyifuza kugira igihugu kibone gusubira mu mahoro kandi ubwoba buhere mu Barundi. Mu gihugu cya Tanzania, John Magufuli aheruka gutorwa ngo arongore Tanzania ejo ku munsi wa kane, niho yarahirira ayo mabanga mu gihe muri ico gihugu abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi babandanya guhakana ivyavuye mu matora yo kuwa 25 z'uku kwezi kwa 10. Magufuli n'icegera ciwe umukenyezi yitwa Samia Suluhu Hassani barahiriye imbere y'isinzi ry'abantu muri stade yo ku mugwa mukuru Dar es Salaam muri Tanzania. Mu ijambo rigufi yashikirije, Perezida John Magufuli yabwiye abanyetanzania ko agiye gukora n'inguvu nyinshi kugira ashire mu ngiro ivyo yabemereye mu gihe cy'imyiyamamazo. Magufuli yahamagariye abanyetanzania gufatana mu nda no kubumbatira amahoro. Ivyo birori vyari vyitabwe n'abakuru b'ibihugu vya Afrika batari bake barimwo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo na Robert Mugabe wa Zimbabwe. Magufuli akaba abaye umukuru w'igihugu agira gatanu kuva ico gihugu ca Tanzania kivuye mu bukoloni bw'Abongereza mu mwaka w'1961. Perezida Barack Obama ahani muri inkuru ya ndege yo muri Misiri. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika yamenyesheje ko bishoboka ko ya ndege y'Uburusiya iheruka kugira isanganya muri Misiri igahitana abantu 224 yoba yatezwemo ikibombe. Ibyo Perezida Obama yabishikirije ejo kuwa kane, aho yamenyesheje ko bagiye gufata umwanya ukwiye wo kugira amatohoza n'iperereza imbere yuko batangaza ingene vyagenze vy'ukuri. Ati ariko ikiriho nuko bishoboka ko iyo ndege yoba yari yatezwemo ikibombe. Aho rero ni mu gihe ministre wa mbere w'Ubwongereza nawe David Cameron nawe amenyesha ko ivyuko hari hatezwemo ibombe atohuta avyemanga. Mwomenya ko iyo ndege yaguye mu bugaragwa bwa Sinai ku munsi wa gatandatu mu gihe yari ivuye mu gisagara cha Sharm el Sheikh yerekeza i St Petersburg mu Burusiya ku munsi wa gatandatu. Muri Afghanistan abagwanyi bashika 30 muhari wa leta ya Islamiste muri Syria na Iraq barishwe mbere n'ivyuma byawo byo gutumatumana ko makuru birasamburwa n'abasirikare ba Afghanistan.
Urakoze cyane Aloise ku makuru udushikirije, utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere yuko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo. Njuti mwese muri ko mwumviriza radio ijwi rya Amerika mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda, naho mutwumvira kuri FM i Kigali 104 n'ibice 3. Abantu batari bake baraye bahunze kati ya Mutakura mu buraruko bwa Bujumbura. Aba bantu bahunze nyuma yaho abantu batatu biciwe muri iyo kartie kuri uyu wa gatatu mwijoro, wundi yicirwa muri kartie ya Buterere mu buraruko bwa Bujumbura nyene. Muri aba bantu bishwe, umwe muri bo yakuwemo umutima, wundi arakerwa umutwe. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Babiri muri bo biciwe ku ibarabara ry'8 muri quartier ya Mutakura. Abanyagihugu twasanze kuri iryo barabara ariko batashatse ko tubafata amajwi babwijwe rya Amerika. Kumwe muri abo bishwe ari umugabo yarazwe ku izina rya Filipo. Uwo mugabo yahoze ari umusirikare, akaba yarasigaye adandaza akabutike n'inzoga kuri iryo barabara nyene. Umuntu wa kabiri nk'uko vyemezwa n'abanyagihugu yari umunyezamu yahora afasha kurangura uwo Filipo yarasanzwe ari kimuga. Abanyagihugu bemeza ko barashe abo bantu uko ari babiri atari abapolisi bariko bakorera ku Mutakura, ahubwo bazananye ahandi baca bahunga baja muri zone ya Kinama. Umuntu wa gatatu yaguye hafi y'ibarabara rya 12 rya karitsiye c'Ibitoke. Uwo nawe yaratashiwe mu Kinama ava ku kazi. Abamwishe baciye bamukuramo umutima baturira n'umuduga yarimwo. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yavuze ko abapolisi bari mu kazi kabo ka minsi yose baguye mu mutego w'abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho. Yamenyesheje ko abantu bapfuye kurya 8 bashobora kuba bahitanywe n'amasasu igihe abapolisi bari kubasubizanya n'abo bagizi ba nabi. Yemeje ariko kuwo yaguye mu muduga we yishwe n'abagizi ba nabi. Umuvugizi w'igipolisi yavuze kandi ko umuntu agira 4 yiciwe mu Buterere ataramenyekana. Abantu batari bake bahunze karitsiye ya Mutakura kuri uyu wa kane. Abatwahuye batubwiye icyatumye bahunga.
Ejo abapolisi barinjiye batangura kugwana, ntitwamenye abo bari kwaragwana nabo kuko twari mu nzu. Hama turiruka twinjira mu nzu, burya mu gitondo twasanze ibiziga gusa ku ibarara kurya 8. Tuca tumva ubwo batutaho bazira baraza kutumarira, ninge tugenda.
Mba kuri 2066, mu nzu kuba mbona ko intambara ari nyinshi muri iki gihugu. Nkaba mbona ko nta ofisi ndiko ndaja, nta ndi buhungire. Ye mungagara gusa indaro ndaye ko mpava ndonga sinzi ko bava banyakira.
Imvo zituma abanyagihugu bahunga sizo zonyene.
Ujya vice president ukuntu yavuze irya jambo yavuze ati ebana ngo la creation est terminée icuru zibiri zose benshi bacavuga ati aha tukaguma ngaha baratwica nta kindi gisiga nje tubose ko rahunga ubunye nta kindi kabisa ebana sinzi ikintu gisigaye gusa naha imana tutunyitwa tugiye kwishura cha dusubiza inyuma kumeza gusubira inyuma nye duhonge nta kundi
je nateye ubwoba nuko wari kudukingira yavuze ngo iminsi 5 tuve mu gihugu tuve ngaha mu makaritie kandi ariho dufise ubuzima niho twaronderera niho dufise amazu dute ingo zacu twomoke tugende nico cyanteye ubwoba.
Hari n'abahunga ibihuha
ndumva bari kuvuga ngo ubu abantu bose ngo nibahunge none rero abantu bavuga ngo bahungire ku byinshi utacyo yiyota ngo agende naba mbona ko ibintu biteye ubwoba
bivonye mbonye abandi ngo barahunga nande ndirwa nande mbundi ngo gihe ngo baraza gukubita amasase mu gihe ngo baraza kutwitira ngaha munsi indege nje ndayumva ku bantu bavuga ngo barazana indege yo kutwitira munsi arasa
bariko barahunga bamwe bari barengewe
turataye byacu turagiye mugabe imana izoguma yitwa imana
narengewe cyane kubona guti vya ukagenda atamuntu ugati vya ukagenda birababaje nosaba imana guza kutuzigamiye tugiye birarenze cyane
ibintu birateye imbabazi kandi birateye n'agahinda kubona kabisa mu Burundi bwacu sintambara dufise abatamakazina nibimuga biguma bifa byinzira karenganyo babura abo baburana bakarira mugabo twere rero ntizurira cyo tuzubarundira kugira tuburane
abanyagihugu bahunze mutakura basaba igipolisi kubabungabungira neza ivyabo
turasavye ntihagira umuntu biba mu nzu ko dusize ibintu vyacu mu nzu byinshi nihagira umuntu akazo kuyiba tuzokwishyuza leta turabuze ukuntu tubitwara nta buryo twari dufise bwo kubitwara kuko tubira ibintu vya jase reprise
umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye ahantu abanyamutakura kudahunga bakagumaho bafashanya n'abajejwe umutekano
aho guhunga twobatera akamo ko gukorana ahubwo nabajeje umutekano nabajeje intwaro baherutse kwitorera nibegere nyabona abo bajeje intwaro abajeje umutekano badomeko urutoki bavuge bati aba bantu bariko barahungabanya umutekano bari ngaha ivyo bakoresha biri ngaha kugira ngo izo nzego zibafashe kutuza abo bantu ama bakomeze babaho mu mahoro n'umutekano kuko bajya abantu murabona ivyo baheza bakabakwegera ko twabivuze kuva kera bajya abantu ntibagendera mu ijuru bajya abantu ntibakoroka bavuye mu ijuru baba bari hajya nyene no kuvuga abantu baba hajya barababona nayo magrenade batera ivyo byose bakora babikora mbere akenshi bikinga amazu yabo
ibarabara rya Bujumbura bubanza RN9 giriwe gyugaye kubagendesha imiduga amakinga n'amapikipiki kubera ubwo bwicanyi bwabereye muri quartier ya Mutakura umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza aherutse guha amahirwe ya nyuma abantu bose batunze ibirwanisho batabifitiye uruhusha ko bategerezwa kubisubiza gushika ku munsi wa gatandatu w'indwi eroje uri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda mu gitondo cyeje ku munsi wa kane inama nkenguzamateka y'u Rwanda yaremeje 100% ihindurwa ry'ingingo y'ibwirizwa shingiro riho uburenganzira Perezida Paul Kagame ngo abandanye ategeka aho ni nyuma y'indwi umwe gusa inama nshingamateka itoye 100% iyo ngingo umunyamakuru wacu Eric Bagiriwubusa araduha inkuru irambuye
agaragariza Seni impamvu yisaba gushyigikira inshingiro ry'umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga ngo Perezida Paul Kagame yemererwe kwiyamamariza gutegeka u Rwanda nyuma ya 2017. Bwana Mukama Abbas, Vice Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ushinzwe abakozi n'umurimo mu mutwe w'abadepite, yashingiye ku busabe bw'abaturage hafi miliyoni enye bavuga ko bagikeneye Perezida Kagame.
Twibutse ko hari Abanyarwanda batarenze 10 nabo bifuje ko ingingo y'ijana rimwe y'itegeko nshinga itahinduka. Banya kubawa kigaragara nuko Abanyarwanda benshi basabye ko ingingo y'ijana rimwe y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo kuwa kane Kamena 2023 nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu yahindurwa kugira ngo Abanyarwanda batibuze amahirwe yo gukomeza kuyoborwa na nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika, igihe barangije manda ye y'umwaka w'ibihumbi bibiri na 2017. Ubwo busabe Abanyarwanda babushingira ku bushobozi bamubonamo no ku bikorwa by'indashyikirwa yagejeje ku Banyarwanda, bakaba bifuza ko yakomeza ikivi yatangiye kugira ngo abageze ku bindi bikorwa byiza yabasezeranije.
Nk'uko byagenze mu cyumweru gishize mu ngoro y'abadepite, nta mpaka zibyaye zaranze abasenateri ku mushinga wo guhindura itegeko nshinga Perezida Kagame akomeze gutegeka. Uretse ibitekerezo byo gushyigikira ndetse no gushimangira ibyakozwe,
ndabashimiye nyakuba Perezida wa Sena ku ijambo mumpaye. Kimwe n'abagenzi banjye ndagira ngo nshimangire ko nshyigikiye ishingiro ry'umushinga w'ivugurura ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda.
Ndashima rero uko byakozwe kandi ndashimangira yuko iri shingiro dukwiye kuritanga abanyakuba basenateri.
Ngira ngo kandi ngaragaze ko nshyigikiye ishingiro ry'uyu mushinga.
Umushinga w'itegeko nshinga rivugururwa mu ngingo y'ijana na rimwe yaryo yo ntandaro y'ibi byose rirateganya ko manda y'umukuru w'igihugu ari imyaka 5 ishobora kongerwa rimwe, mu gihe ririho riteganya imyaka 7 nayo yongerwa rimwe. Ingingo y'ijana na 72 y'uyu mushinga irateganya inzibacyuho y'imyaka 7 nyuma ya 2017 ubwo manda ebyiri z'umukuru w'igihugu Paul Kagame zizaba zirangiye. Iyi ngingo ivuga ko hitawe ku busabe bw'Abanyarwanda bwabayeho mbere y'uko iri tegeko nshinga rivuguruye ritangira kubahirizwa, bushingiye ku bimaze kugerwaho mu kubaka u Rwanda no kubaka umusingi w'iterambere rirambye. Perezida wa Repubulika urangije manda ivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo ashobora kongera gutorerwa manda y'imyaka 7. Mu gihe hari aho byabereye amayobera y'inzi bacyuho bavuga ko nta mpamvu yayo kuko nta kizaba cyabaye kidasanzwe. Nta musenateri n'umwe wayikomojeho muri ubwo buryo uretse kuyishimangira bavuga ko ifite amakosa y'imyandikire agomba gukosorwa. Babimburiwe na senateri Tito Rutaremba rumwe mu bagize uruhare mu kwandika itegeko nshinga rya 2003 Rwanda rugenderaho bavuga ko ritakijyanye n'igihe.
Kuki mwabigize ngo hitawe ku busabe bw'abanyarwanda kandi itegeko nshinga ari n'iry'abanyarwanda? Bazabavuga abandi banyarwanda bo mu mahanga bahehese. Ahangana ibyo tujya ngo twumve n'abantu niba bagikosora tuzari ko twagikosora muri komisiyo politiki.
Numva rero iriya ngingo yazagira uburyo igororwa ku buryo bitakumva yuko ari nko kwisobanura.
Ngira ngo biriya bikurikiraho twebwe abanyarwanda, impamvu, umutekano, iterambere, bira byose nibyo birumvikana. Ariko mwirangashingiro ni twebwe abanyarwanda twiyemeje turiyemeza dufata gahunda yo kuvugurura.
Bike bibazaga kuri iyi ngingo Depute Mukama yabahaye igisubizo.
Twabanyushaho ko ari ubusabe bw'abanyarwanda byumvikane yuko atari intego ishinga amategeko n'ubwo tubifite uburenganzira cyangwa atari guverinoma ngo yicaye ihitamo guhindura inyungu y'101. Ni abanyarwanda ari nabo bafite kurica inyungu ya kabiri ku butegetsi ari ubwabo babikora binyuze muri referendum cyangwa ku babahagarariye. Barubahirije rero ingingo ya kabiri babinyuza ku tubahagarariye kugira ngo turebe ukuntu twakwandika itegeko ishinga rijyanye n'ibyifuzo byabo. Niyo mpamvu nyakubahwa ubona twavuze ko hite ku busabe bwabo ni nabyiza ko tubyandika uwo ari we wese abyumve yuko ibyo twakoze iyo turi gukora ubu turi kubikora mu izina ry'abanyarwanda bafite ububasha.
Iyi ni inshuro ya gatanu itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho kuva mu 2003 rivuguruwe. Umwe mu basenateri 24 yumvikanishije igisa n'impungenge ku burambe bw'uyu mushinga ni senateri Charles Uyisenga.
Itegeko nshinga ryatuye muri 2003 ryagize amavugururwa agera kuri 4 muri iyi myaka 12 ishize. Ku buryo nibaza ni ese uyu mushinga w'itegeko nshinga dufite icyizere ki ku burambe bwawo nta vugururwa ribayo?
Bwana Mukama Abbas umuyobozi wungirije ushinzwe abakozi n'umurimo mu badepite avuga ko itegeko nshinga riri kuvugururwa ritadadiye ko aho byaba ngombwa ryavugururwa.
Ni ukuvuga yuko twagerageje kugabanya ibyatuzatuma ivugururwa byinshi byazibiretse muri mu mategeko ariko mu gihe habaye kesi yatuma tuvugurura itegeko nshinga byo nyakubahwa byo bizakorwa.
Nyuma y'ibibazo bike no kungurana ibitekerezo Bernard Makuza perezida wa Sena yahise atangaza ko umushinga wemewe 100%.
Ishingiro ry'umushinga w'ivugururwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo ku itariki ya 4 Kamena 2003 ryemejwe n'abasenateri 24. Nta waryanze, nta wifashe, nta n'impfabusa, ishingiro rikaba ryemewe.
Uyu mushinga w'itegeko inteko rusange ya Sena yemeje ukomereje muri komisiyo ya politiki n'imibereho myiza y'uyu mutwe bawunononsora inama y'abaminisitiri zabone kuwemeza mbere y'amatora ya kamarampaka. Nta gihe ntarengwa cyatangajwe cyo kuba Sena izaba yawurangije. Gusa icyo batangaje kuva na mbere n'uko ari ukubyihutisha vuba na bwangu. Imiterere y'uyu mushinga w'itegeko nshinga igaragaza ko igihe Perezida Kagame yakomeza kwiyamamaza agatsinda yategeka kugeza mu mwaka w'2034. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ndibi mwishi wanje utari kuragota nta mugorana ni umugabo ya mwitumye. Oya ntibishoboka yuko nanira gute uramuhenda henda ukamuhutunu ukamuyagira neza utuntu twutugugu kandi na wewe nta byawe.
Kujya mesivyigo ntiringora cyane gusa nuko hari aba prof bamwe bamwe bari complique kandi naje ndamutse nje no havasanga atari huri
ndo baruzi ko bose bameze neza nka jewe no shabanya kumako ndagiye nda yakwangi byimeza kuza naho zovugana kuri phone si sawa.
Bakunzi ba studio ijambo mugiyegora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika iminsi yose ku wa gatandatu kuva isaha 12:15 zo ku mugoroba. Studio ijambo kandi igiye kugira abashikiriza ikiyago cha politike iminsi yose ku wa gatatu no ku munsi w'Imana kuva isaha 12:15 zo ku mugoroba kuri radio Ijwi rya Amerika.
Yo ijambo ya set for common ground irasuye kubaha ikaze.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuve mu Rwanda tugaruke mu Burundi, akanama k'indongozi kurunani rwiyemeje kugwanya ikiringo cya gatatu cha President Petero Nkurunziza karakoranye mu kwihweza uko ibintu byifashe mu Burundi muri iki gihe. Leonard Nyangoma umukuru w'urunani Senared yabwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije bimwe mu byashikirijwe muri iyo nama.
Nibyo kuva itariki 13 z'ukwezi kwa gitugutu gushika itariki 1 z'ukwezi kwa munyonyo uyu mwaka nyene urwego nyobozi gurunani sinarede no kuvuga inama y'igihugu iharanira gusubiza agateka amasezerano y'Arusha yo kunywanisha abarundi nibwirizwa shingiro eka nugarukana leta igendera ku butungane ubu rwego abarugize barakoranye barihweza nkuko bivuze ibintu ingene byifashe muri ibi bihe mu gihugu cacu dusanga mu byukuri ibintu byifashe nabi ntawisha umwotsi inzira ikiraka twasanze umugabo yitwa Petero Nkurunziza yigize perezida yarataye igihugu mu kaga k'umutekano muke aba utegwa n'abasoda biwe utegwa n'imirwi y'abagwanyi twimbonerakure yashyizeho wenyene eka n'amakungu yamaze kubibona cyane biriko biraba mu Burundi ko biteye agahinda acatangura no guharira ivomo ubutegetsi bw'ibujumbura.
Mushyana Henyango mwavuze kuri nani gwanyu rufise intumbero yo gusubizaho leta yubahiriza ubutungane aho ni mu mwaka w'2020 ko no mu cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu yatangaje ko amatora yarangiye kandi yagenze neza abashaka ubutegetsi mukwiye kurindira mu 2020 muri ko muvuga icyo gihe.
Oya ndi wewe urindira icyo gihe rigu na leta iriho ubu n'abasoba bikomvyo bari ku butegetsi na kagwi karongowe n'umugabo yitwa Nkurunziza nico gituma twurindira umwaka w'2020 igihugu ntabwo bakigisangaho yosanga carasanzaye.
Toyi mushiga ntahe Nyangoma mwavuze ko muzorinda gusubiza bwo butegetsi mukazana ubutegetsi bushasha ariko muri ko muvuga ko muzoronka ubutegetsi muce mu biganiro canke ko mudashaka amatora murashaka amatora.
Twebwe mu byukuri muri iyo komite nyobozi ya Sinared twarafashe nyobozi ihambaye ko tuzokora ibishoboka byose kugira ngo n'amakungu agomba adufashe tugondoze abo bategetsi abo bishize hejuru y'igihugu
muri kudeta amakungu azobafasha gute
amahoro agaruke mu Burundi biciye mu nzira y'ibiganiro
amakungu azobafasha gute gukura ahubwo butetse
amakungu iyo ivyashoboye arabikora nta muntu atoza kutwigura umunyamahanga barundi babimenye ubandwe niwe bandurugi n'amakungu afasha uwifashije.
Mushya Nanyango muri iki gihe muriko murashikiriza ayo matangazo abatavuga rumwe na leta mu Burundi bavuga ko umuhari wanyu atangoga ufise atambaraga ufise kandi wishinga gusohora amatangazo gusa ivyo mubivuga kwiki
abantu ntabari uje nawe numva nyambari wewe wavuze sinared ni ikintu gikomeye cyane wewe wibaze ntanarimwe byari bwije biboneka muri kahise ku Burundi ko imigambwe ingana kujya ubishika 20 harimo n'uri ku butegetsi amashyirahamwe bahana inyungu za politiki ika turazi yuko hariho n'amadini adutahura kuko aragwanya manda ya gatatu ya Nkurunziza wewe icyo kintu namwe ukibona harimo abahoze ari abakuru b'ibihugu abakuru b'inama nshinga amateka
hanyuma mushyira ntahe Nyangoma hariho abantu benshi bari mu hari Senared bagirizwa ko bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi eka no mu migomoko urutonde rwarashikirijwe ibyo ntibizobatera ingorane mu kuja muri vya biganiro
ntibizobatera ingorane gute izo byose byo tugomba gutorera umuti ubwa mbere ho abo mukunda kuvuga ngo bagombye gusenyura ubutegetsi si ntabwo nabonzi abasenye ubutegetsi barusenya nzugi nabo n'ubihaye ubutegetsi ku nguvu kuko abo muvuga ndabyumva muvuga babandi ku itariki 13 ngo bagomba bari ko baragwarira ibyizwa shingira umuntu wese yaba umusoda yaba umupolisi yaba umupatiri arafise uburenganzira kandi ni ngombwa igihe ibyizwa shingiro najya amasezerano y'Arusha twubakiye ku bumwe bw'u Burundi bigeramiwe arafise uburenganzira bwo kugwanya uwo wese naho yaba ari umukuru w'igihugu bijya rero bakoze birya subusegura leta baje kuganira ibyizwa shingirega basoda nico bagwateza kubahiriza amabwirizwa n'amategeko y'igihugu
hanyuma akiyamirizwa n'amakungu bagize ivyo bintu
ayo makungu ibyo by'amakungu abarundi bwa mbere turibona niyo tuza amategeko atugenga ayo makungu ashobora kuba atazi neza amategeko y'u Burundi
umushya na Nyangoma Leonard murongoye urunani senarede murakoze cyane gose ku kanyama duhaye
urakoze Frederic nawe kuba watwumvirije wadufitije ibibazo bibangamiye u Burundi muri ibi
iyi ni programme ya radio yacu tuyibashikiriza buri munsi kuva kuwa mbere gushika kwa mungu ku radio ijwi rya Amerika mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 Mwesterero mwaduteza amatwi mukanye turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka Aloyse Bigirimana hagaruka twibutse incamake y'amakuru avugwa ku isi muri iki gihe Aloyse
Leta Zunze Ubumwe za Amerika irahagaritswe umutima uhagaze n'ubwicanyi bubandanya bwibonekeza mu Burundi amajambo ashikirizwa na Leta y'u Burundi ashobora gutuma ibintu biyangara imihari yitwaje ibigwanisho iri mu kwaha kwa Leta ndetse n'abagwanya Leta bakoresheje ibigwanisho hamwe n'ubwicanyi bugigwa n'abantu batamenyekana Itangazo rikomeza rivuga ko Leta Zunze za Amerika ihagaritswe umutima nuko ikiringo cy'iminsi 5 cyatanzwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza bishobora gutuma haba imvururu z'ubwicanyi mu mpera z'iyindwi Leta y'u Burundi isabwa kwemera kujya mu biganiro bitunganijwe n'amahanga nk'uko ivuga ko ivyifuza kugira igihugu kibone gusubira mu mahoro kandi ubwoba buhere mu Barundi Mu gihugu cya Tanzania Perezida John Magufuli aheruka gutorwa ngo arongore Tanzania ejo ku munsi wa kane niho yarahirira ayo mabanga Magufuli nicegera ciwe umukenyezi yitwa Samia Suluhu Hassan barahiye imbere y'isinzi ry'abantu muri stade yo ku mugwa mukuru wa Dar es Salaam Magufuli yahamagariye abatanye Tanzania gufatanya munda no kubumbatira amahoro n'umutekano Muri Misiri naho Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika yamenyesheje ko bishoboka ko ya ndege y'u Burusiya iheruka kugira isanganya muri Misiri igahitana abantu 224 yoba yatezwemwo ikibombe ariko ivyo bivuga mu gihe ministre wa mbere w'Ubwongereza nawe David Cameron nawe amenyesha ko ivyuko hari hatezwemwo ibombe atotavyemeza yoba arabangira Muri Afghanistan abagwanyi bashika 30 muhari wa leta ya Islamiste muri Syria na Iraq barishwe mbere n'ivyuma vyabo vyo gutuma tumana ko amakuru birasambugwa mu bitero biheruka vyagizwe n'abasirikare ba Afghanistan bafatanije n'ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika ku munsi wa gatatu ivyo bimenyeshwa n'abategetsi bo muri ako karere aho kandi bavuga ko ivyo bitero vyagabwe mu bice bitandukanye biri mu ntara ya Nangarhar ahari hiziziye abagwanyi ba leta ya Islamist guverineri w'intara ya Anchini muri Afghanistan yabwijwe rya Amerika ko ivyo bitero vyamaze iminsi ibiri Colonel Michael Lawrence avugira inteko za Leta Zunze za Amerika amenyesha ko Leta Zunze za Amerika zagize uruhara muri ivyo bitero
Bagenzi mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigaruka ingaha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro mwari kumwe na Oriane Tangishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Aloyse Bigirimana mwakoze kudutega amatwi ku mugoroba naho nyene turabashikiriza ibindi biganiro n'amakuru hano ku radio ijwi rya Amerika Mugira umunsi mwiza Imana ibane namwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.